Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nibyishimo ntangere kuba dusubiye guhanira kuri kino kiganiro yaga. Muri kumwe kuri mikoro na Emmanuel Ntirampeba, ku buhinga bw'ivyuma ni Serge Bisimwa. Inyuma y'igihe cy'amezi atandatu barindiriye abakenyezi n'abigeme bo mu makambi ya Rusenda na Murongo baronkejwe ibikoresho by'isuku bakoresha iyo binjiye mu migenzo. Emmanuel Menyimana dufitiye byinshi kuri iyi nkuru.
Izina ryanyu mukatubwire ngene mwabonye ibi bintu, ingene babitanze?
Nanjye ku kazina kanjye nitanze Imana Zawadi. Tushimiye yuko badupokeje n'ukuri, ariko baduhaye silipe zitatu n'amakotegisi atatu n'akadobo kamwe n'isabuni imwe. N'ukuri twanse kubera badupokeje agasabuni kamwe ndetse n'indobo bari batuzaniye nziza, ariko batuzaniye izindi tudakeneye. Kuko twashimiye ku ivyo kuko twazironse kwiye twese.
Itariki imwe Ntwarante 2019 ni itariki ntarengwa aho impunzi z'abarundi zitazoba zikirihigwa ziramutse zivurije ku mavuriro makuru ya Rusenda na Kaboke. Pacifique Munezero atugire ku muriri.
Iyo ngingo yamenyeshejwe na Hasere ibicishije ku mufatanyabikorwa wayo mu gisata cy'ubuvuzi ADS mu nama mpuzabikorwa by'amashyirahamwe akorana na Hasere yo kwigenekerezo rya Ndwi Ruhuma uno mwaka. Nk'uko bimenyeshwa na ADS, amashyirahamwe yahora afashisha ayo mavuriro imiti kugira abayitura bavugwe ku buntu azohagarika icyo gikorwa cy'ubutabazi kuva ku igenekerezo rya 2008 Ruhuma uno mwaka.
Egome iyo ngingo twayumvise mugana twayumvise nitwa yakiriye neza. Ruhande rumwe ego bari kutworohereza ku bintu giti byo kugenda ku rugendo rurerure mugabo ramakenga dufise ni bicanye n'ukuri n'uko twadusanzwe tuvugwa ngaha mu nkambi ya Rusenda. By'ukuri twatonda ngaha mu nkambi ya Rusenda bakatwima imiti kandi tubona ko turembye tugwaye, none ko batuzibire n'ahandi twahora twirukira tujye tubabande.
Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zirashima iyo ngingo kuko igiye kubafunyurira urugendo, ariko zinamenyesha ko zifise impungenge ku bushobozi mu kungene ivuriro rito ryo muri iyo nkambi rizovyitaho mu gihe rifise ubushobozi bwo kwakira abantu batarenga 3,000 ku kwezi.
Isanzwe twebwe hamwe twavyakiriye nk'impunzi twavyakiriye neza, hano tuvyakira nabi ati muti gute. Turabye amavuro yaraha mu micungararo Santé Santé Rusana Santé Santé Kaboke, impunzi zaje ku bwishi kwivuza kubera aha ibitaro bifise ni bito ni poste de santé orke hano hari 300,000 by'abarefuge harakuye hopital.
Kuri izo mpungenge ishira hamwe ADS irahumuriza izo mpunzi mu kumenyesha ko ibikorwa byose by'ubuvuzi byahora bikoregwa kuri ayo mavuriro abiri byoza birangurirwa muri iyo nkambi. ADS yongera ko ikamenyesha ko kurungika indembe ku bitaro bikuru vy'ingururizo vya Nundu bitazohagarara.
Kuba impunzi y'umurundi, kuba mu muryango wo kwakiriye no kuba umunyonzi w'ipikipiki mu karere ka Rusizi ntibyoroha iyo uramutse uhuye n'abashinzwe umutekano wo mu ibarabara. Imisore imwe y'impunzi z'abarundi iranegura imenyesha ifatwa nabi ry'umwe muri bo n'izo nzego z'umutekano, ariko zigakingira ikibaba abakongomani basangiye ako kazi. Sifa Munyaka atubwire byinshi nk'uko tubisomegwa na mugenzi wacu.
Abajeje kunguruza abantu ku mapikipiki bavuga ko bakora igikorwa cyabo bikwega ku mvo z'uko hari ukuvangura kwibonekereza ku bacungera ibarabara ya gatanu ry'igihugu.
Iyo ugize ingorane mu ibarabara ukagisanganya baratubonera cyane baduhaza muri make.
Abo bashoferi bakongera bakavuga bagenzi babo b'abakongomani bo bakingiye naho baba badakwije ibisabwa n'amategeko, bagasaba leta ya Kongo na cyane cyane inzego z'umutekano zaho ko bokwemera bakabashigikira kandi bakabafata nk'abana bakugasagara.
Mu kurangiza tubamenyeshe inkuru nziza iciwe ku masonga. Ibitandukanye n'ibyo twabamenyesheje kuri uyu wa kabiri tariki 5 z'ukwezi kwa Ruhuhuma mu mwaka wa 2019 heze, amazi araboneka ku mabomba ari mu kigo cy'abasaba ubuhungiro cyasange. Umugwi w'abakozi ba Internews warabyiboneye aho wahishikira muri iyi ndwi irangiye. Ikiganiro cacu aha niho kirangiriye. Ku ijwi yari Ntirampeba Emmanuel, kikaba catosowe utunenge na Serge Bisimwa ahagarariwe na Jacques Kabora na Gahwane.